mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika mvita na kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya radio ijwi ry'Igihugu. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio.vewa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Ndabaramukije nsuti banywanyi baragijwe rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukampusi. Ndi basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Amajwi yavuye mu matora ya perezida inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje kubarurwa. Abanyamerika n'amahanga bategereje kumenya uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere. Hirya no hino bakomeje kuvuga kuri aya matora.
Biden afite inzira yoroshye kubera asanzwe ari imbere, ariko yoba adahera agombye kwihenda kuko urabye muri Georgia na Pennsylvania Trump yoramuka atsinze, ibyo byaba bituma noneho ajya imbere cyane Biden. Urumva rero ngo turindire.
Uwo ni Profeseri Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Uretse muri Amerika ahandi havuzwe amatora muri iyi minsi ni muri Tanzania, aho Perezida John Magufuli yongeye kurahirira kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'amatora yabayemo ibibazo. Naho Perezida wa Kosovo yeguye ku mirimo ye kugira ngo ajye irahe mu Buholandi guhangana n'ibirego by'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho Kosovo. Izo nkuru hamwe n'izindi turateguriye turagerageza ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Kandida mu matora ya perezida wa Amerika w'umudemokrate Joe Biden arimo aragenda aza imbere y'uwo bahanganye perezida Donald Trump w'umurepublikani mu gihe ibikorwa byo kubarura amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru bikomeje. Fidel Niyongabo afite iyi nkuru.
Abanyamerika baracyarindira ibiva mu gikorwa kibandanya cyo guharura amajwi mu mareta atari make. Itangazamakuru muri Amerika nirira tangaza umukandida ribona ko azotsinda mu mareta atandatu, ni kuvuga Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina mu buraruko na Pennsylvania. Ejo ku munsi wa gatatu itangazamakuru ryamenyesheje ko Joe Biden ari wabonwa ko yatsinze amareta ya Michigan na Wisconsin, amareta uko ari abiri Perezida Trump yatsinze mu matora yo mu mwaka w'2016. Joe Biden yatangaje ejo ku wa gatatu ko adashaka gutangaza ko yatsinze amatora, ko yamara ashaka kumenyesha ko n'igikorwa cyo guharura amajwi cyarangira yemera ko azotahira intsinzi. Biden ashobora kuronka amajwi 270 intumwa ziserukira amareta akenewe kugira atsindire ikibanza cya perezida hamwe yoguma ari imbere mu mareta ya Arizona na Nevada. Yamara perezida Trump aracyafise amahigwe yo gutsinda hamwe yorengana Biden muri imwe mu mareta ari imbere yiwe muri iki gihe. Amareta ntatangaza uwatsinze amatora imbere y'uko amajwi yose aharugwa. Yamara itangazamakuru rirashobora gutangaza uwo ribona ko ariwe azotahira intsinzi mu gihe ribonye ko amajwi abasigaye ataraharugwa adahagije kugira ahindure ibivuye mu matora.
Perezida wa Tanzania John Magufuli yahiriye kongera kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'amatora yabayemo ibibazo. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na Fidel Niyongabo.
Yarahiye uno munsi kuwa kane mu mabanga yo kuyobora igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka itanu. Ingingo zikomeye zereke umutekano zari zafashwe igihe yarahira. Mu ijambo ritamaze igihe kinini yashikirije igihe yarahira, Perezida Magufuli yemeye gushyira mu bikorwa imihango yatanze igihe yiyamamaza, harimwo gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kuronsa abanyagihugu ubuzi bushasha cyane cyane abakiri bato. Amenyesha ko yumva amabanga ajejwe. Ntaco yavuze ku byagirizo vy'uko habaye ubusuma mu matora, yamara yatangaje ko amatora mu bindi bihugu yabayemo akajagari migumuko n'amatati y'igihe kirekire. Uyamara abanyatanzania n'abantu bakunda amahoro na demokrasi. Abatavuga rumwe na leta basabye ko haba amatora mashasha umugwi w'igihugu ujejwe amatora ugasambugwa. Basaba kandi ko haba imyirekano ibaye mu mahoro yo kwiyamiriza amatora yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi. Magufuli yatangaje mu mpera z'indwi turangize ko atazorondera ikindi kiringo inyuma ya ni mu gihe hari impungenge ko umugambi uri ku butegetsi watsindiye ibibanza nka byose mu nama nshingamateka ushobora kugerageza kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe bitarenga bibiri. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byatangaje ko hari ibintu byerekana ko amatora yabayemo ibibazo.
Perezida Kosovo yeguye ku mirimo ye kugira ngo ajye irahe mu Buholandi guhangana n'ibirego by'ibyaha by'intambara n'ibyaha by'abasenyuko muntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha zidasanzwe rwashyiriweho Kosovo. Ibindi kuri iyi nkuru tubaze Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi I Pristina, umurwa mukuru wa Kosovo, President Tachi yavuze ko yeguye kubera ko atifuza kwitaba urukiko ari umukuru w'igihugu. Ati byakwangiza ubusugire bw'umwanya wa President, ubusugire bwa Kosovo n'ubw'abaturage bayo. Umucamanza yemeje burundu uyu munsi ibirego bimuriho. Mu kwezi kwa gatandatu gushize nibwo umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho Kosovo yashyikirije abacamanza barwo ikirego kiri kuri President Hashim Tachi. Amukurikiranyeho ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyoko muntu byo mu ntambara yo muri Kosovo yo mu myaka y'1998 1999 na nyuma yaho. Ibi byaha birimo ubuhotozi, gushimuta abantu bakazimira burundu, iyicarubozo no gutoteza inzira karengane z'abasivili. Hashim Tachi avuga ko ari umwere. Umushinjacyaha mukuru amuregana n'abandi bantu 9 barimo Kadri Veseli wahoze ari president w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kosovo. Uyu Veseli yatangaje ko yiteguye kwigemura ubwe irahe uyu munsi. Mu gihe cy'intambara yarakuriye iperereza ry'umutwe w'inyeshyamba zarwaniraga ubwigenge bwa Kosovo, Armée de Libération du Kosovo cyangwa uceka mu magambo ahinnye yo mu rurimi rwabo rw'Icyalbaniya. Mu baregwa kandi harimo uwahoze ari umuvugizi wa uceka Yakub Krasniki waraye atawe muri yombi ahita ajyanwa gufungirwa irahe. Hashim Tachi afite imyaka 52 y'amavuko niwe wari umuyobozi mukuru wa uceka. Kosovo imaze kubona ubwigenge yabaye umutegetsi mu myanya itandukanye irimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Minisitiri w'Intebe yatorewe kuba umukuru w'igihugu mu 2016.
Barakoze bagenzi bacu batugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Urumva radiyo y'Amerika ibiganiro byacu irakomeje. Isi yose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu hagati ya kandida w'abarepublikani Donald Trump n'uwa demokrate Joe Biden. Ibarura ry'amajwi y'amatora ya perezida muri Amerika rirakomeje. Amahirwe y'umudemokrate Joe Biden umaze kugeza ku majwi 253 kuri 270 akenewe kuwegukana intebe ya perezida aragenda yiyongera, mu gihe umurepublikani perezida Donald Trump bahanganye akiri kuri 213. Ibintu byatangiye guhindura isura ku munsi w'ejo ubwo Joe Biden yatangiraga guha intera uwo bahanganye cyane cyane muri leta za Michigan na Wisconsin. Kuba izi leta zaciye perezida Trump mu myanya y'intoki bisa n'ibyamugabanyirije amahirwe yo gusubira ku ntebe y'ubutegetsi, cyakora mu ibarura ry'amajwi rikomeje aracyari ku isonga muri leta za Georgia, Carolina ya ruguru na Pennsylvania. Ku munsi w'ejo yatangaje ko azasaba ko amajwi yongera kubarurwa muri leta ya Wisconsin, avuga ko akemanga imyitwarire y'abashinzwe barura. Bigaragara ko amajwi y'abatoye imbere yoherejwe mu iposita akomeje kubarurwa agenda ahindura cyane isura ibiva mu matora. Kugeza ubu imbuga zitangaza umunota ku wundi ibiva mu ibarura zirerekana ko Biden asigaje amajwi make ngo yuzuze 270 asabwa mu kwegukana intebe ya perezida. Aya makuru yerekeye amatora turakomeza kuyabakurikiranira. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yaganiriye na Professor Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeye ubuyobozi kuri kaminuza y'ibyerekeye ubuyobozi mu Burundi, uherutse gusohora urwandiko ruvuga ku matora muri Amerika n'icyo bivuze ku karere ka Afurika. Atangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Amerika.
Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ibyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifite mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushyiraho umuco wo kubahiriza ikikwiye mu matora, numva atangazwa cyane n'ibihari cyane cyane ibiko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani. Ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma ko bakwiye kuyasubiramo naho nyina akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ko gusoma bwabaye ubwariko kandi zakabivuga ibikorwa cyo guharura kitarahera ibyo twari tumenyereye kuyumva muri Afrika aho iyo umukandida abonye ko ibiriko biravuga mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemereza kuyavamwo kandi byo kuri bitaragaragara yuko nubwo gusoma ariko aravuga bwabaye rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ngene igenda ariko kiriko kiravugwamo amajambo nk'ayo kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwaro rusange nicyo nobivuga ko
ku byerekeye akarere ka Afrika abanyafrika ubona bariko bayakurikirana gute uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari babyiteze nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika
ibyo abanyafrika bariko barandika ku bijanye n'aya matora umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babishyize mu nkuru bakivugira ko ibikenewe ibihugu bya Afurika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo bihaze bizamo induruka kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze ibikora iyo abakandida muri Afurika batumvikanye harimo agahemo kuri iyo nkuru uca wumva nk'uko nabo nyine bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ibyo bari biteze rero ingaruka jewe mbona muri Afurika cyane cyane ni uko urugendo Afurika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwako y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu bya demokarasi iyo rero uwo ariko urarabira kwa karorero akoze ibisa n'ibyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijyanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana ku buryo abanyepolitiki muri Afurika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo cyangwa impanuro zitangwa na Amerika mu bijyanye n'intwaro rusange mu bihugu bya Afurika
naho ku bijyanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika mu perezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afurika uko mubibona
bisa n'uko abarongozi batari bake muri Afurika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari gutegeka muri Amerika barafise politike ijyanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka kandi barabivuga rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza ni uko abarongozi bo muri Afurika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu bya Afurika binjira bafite ibyo bahanura kumbure n'ibyo bategeka naho bashobora ku maradiyo nicyo mbona gishobora kuba muri kuri iyi ntwaro y'ubu Joe Biden hamwe byoshika agatsinda y'amatora
tuve gato muri Amerika tunyarukiriye mu Burundi aho abatimbo bo mu kigabiro cy'ingoma bo mwihigira muri komine n'intara ya Gitega bavuga ko batararonka abagenzi babagenderera bitewe n'umuhanda mubi ni mu gihe icyo kigabiro kivugwa ko ari cyo cya mbere umwami Ntare Rusatsi cyambara ntama yatangirijeho umuhango wo kuvuza ingoma avuye mu buha mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Teziratunga Imana arakomeza inkuru
nkuko bivugwa na Yeremia ndi mwizinga umukukuruke mu batimbo akaba kandi yamuka mu muryango w'abashaka umuryango bavuga ko ariwo wazanye ibanga ryo kuvuza ingoma uno munsi akaba n'umuvugizi w'ikigabiro cyo mwihigiro komine n'intara ya Giheta ikigabiro caho mwishingiro nico catanguranye n'ingoma z'u Burundi kuko izo ngoma zazanywe n'umwami Ntare Rushatsi cambara ntama azananye ibuha
ikigabiro n'umwami Ntare Rushatsi cambara ntama niho yashikiye avuye mu buha azaniye imisozi yo hiyo mu nzabo yo goma araza gushikarira ashikino ahitwa mu gigiro aca hasiga urusago baca bamwubakira ingoro ingoro y'ingoma ingoro y'umwami y'umwami kazi naho kihanga zoba mukuza rero zingo mubona zaje bazananye zivuka kuri we mu bisanzwe niwe yatanguye kubaza ingoma ya mbere kandi arayivuze kuko yari mu buha hari abantu bari mu bwoko bw'abashaka bakaba babaza ibintu by'amatsikuru bacha batangura ko bazari ibintu by'ingoma ingoma ntonto zitangana nko kuzibona cyo kwinezeri
naho abantu zibiwe bakuru bamusavye ko yogenda gushinga urusango imuramvya ntigeze yibagiraho umuryango w'abashaka bavuza ingoma yasize mu ihigiro inyuma y'imyaka ibiri ngo yoba yaragarutse bamwakiriza umurisho ariko umuganwa w'umumenja nk'uko bivugwa na ndi mwizinga Yeremia yarashatse kumugwanya ariko aratsindwa ari naho havuye iyo zina ryo mwihigiro
baravuza iyo biraryoha ariko haje hazi intumwa ihanutse hariya hejuru mu rukuta bati yamara umwami aratewe ngo atewe nande ngo tubonye ingabo n'uwita ntirirangwa ashinze urusago hejuru kuwa bikobe gituma bahise mu gikobe yashinze ikobekobe undi yashinze imimanda nk'iyi ingabo ziwe zirashinga urusago abari ugamyemwo ubu nawe umwami ntare rushatsi ingoma zikoze yamuvugira ngaha hacavuga ingoma y'induru ingoma hambere hari ingoma y'ikiza ingoma y'induru acagomora ingabo bari kumwe ngaha agomora ingabo bari kumwe ngaha bacabura amanuka hepfo ahitwa mu rusago nawe aca kugasoza ha hejuru harya arahiga uriya ntirangwa aja kuwa bikobe arahiga nicyo gituma gahitwa mu ingabo za ntare ziramanuka zigeze ahantu mu gasoko ingabo zo zihura n'ingabo za ntirangwa baca baragwana inyambira ararira amacumu ararira ingabo za ntirangwa ziratsindwa ahantu mu muzana hariya mwonga hitwa mu kabagabaga ubusigarira buraja bukamurukuta buriru ntare rushatsi acamanuka acahagarira ahantu kwibuye gitwi na ngereke ahagarara afise ingegene zibiri zitwa imbiriko arajugunya ingegene ya mbere ati genda wambiriko genda wambiriko genda asubira ya kabiri ati turasizwe wambiriko genda wambiriko genda wambiriko za mbiriko ziragwa ahantu ku muzame hanaga umumanda n'umuvuga kandi kubera ibintu byagiye birahinduka ivyo bintu bihonye vuba na general bubaje n'uwo muvuga ngo
abo batimbo bo mu higiro bamenyesha ko ikigabiro cyo mu giheta caje mu nyuma kizananye n'umwami mwezi kandi abatimbo bo mu gishora bakoranye cyane n'abatimbo bo mu higiro ukumenyekanisha ingoma mu makungu aho bemeza ko ingoma zatanguye gusohoka igihugu hagati y'umwaka 1950 n'1960 ubwa mbere zikaba zagiye muri Congo Belge uno munsi yitwa Congo iharanira demokarasi
abazungu baje baca amabarabara babona bakijya mu yinga riri kure yacu hasi cyane bashiryangozi byari impande y'ikigabiro cyo mu gishora umuganwa nkishimana ati yatwara ino kandi yabaye ino ati nanyu mfise abavuzi b'ingoma bakaruhari acaza gukoma kuri ba papa na ba sokuru ati ngo muje impande y'ibarabara niho muzohora muvugiriza abazungu n'umwami bitabagoye niho muzasubira kugura mu ruho uko zitwara ku mutwe muva ngaha mu higiro mugenda ibuzungu kwa rizida igitega muvangira abanyagishora hamwe muzoba muva hamwe urunganwe muringaniye ari 15 kuri 15 kuko aho hambere umugwi wari ugizwe n'abantu 30 hari 54 turageza turamenyerana n'abanyagishora gushika muza 57 ingoma itangura kujabuka muri Kongo
muri icyo kigabiro cyo mu higiro hariho n'ibimenyetso byaranga ubushobozi bw'umwami ikibanza caba mwisato ikibanza cabamwo umuhoza n'ibindi nk'uko bivugwa na Hermegide n'ibigira umuhanuzi w'abatimbo w'umwihigiro akaba yamuka ku bisekuru byo mu muryango w'abashaka
haja haruguru tufatiye kwa kajya gashaka mubona kijya gisaka mubona kijya hariho ihorezo ry'umwami n'ahantu hataha isato isato rero guko byaragendana n'umwami iyo sato iranamukingira babonye uwo muntu agomba kugirira nabo umwami barashobora gutuma iyo sato kumurondera iyo yagiye hariho hose ikamugirira nabi akavamo kandi ntibyari byo gusa umwami bamubwiye ati nyawe na hariya hirya no hino havuca amahasa ngikiri igiti hari ihorezo ry'umwami hariya murakibona giserura umutwe hariya amahasa rero urabona aho hambere barabatinya bavuga ngo baba barimo n'ibihome ariko baravye bati nyawe ariko ko havuca amahasa umwami ni wakeneye kubanza kubahoza basha rero ayo mahaso bayazana kuri kiriya giti mubona cyo mu manda hariya nyine bakaba umwami akavuguta umuti mu rubaya agashya burungika bagashya bagenda rero bakabashira ko se babiri nana babiri bukuru na butoyi agashya rero se babiri muha intama y'impizi ni nababiri akacamu herezi intama bita intama kazi bagacha bashorera rero muhira bagatekana
abatimbo basaba ko leta yobakorera neza barabara rijaho mu higiro nkuko yabikoze ku kigabiro cyo mu Gishora komine ya Giheta kugira imyezi zironke ingene zoshika kubagendera.
Tugarutse ku matora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko twari tumaze kubibabwira. Ibarura ry'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kabiri rirakomeje. Kugeza ubu ariko ibintu bikaba bitari byasobanuka niba perezida Trump uri ku butegetsi azakomeza indi myaka ine muri manda ya kabiri cyangwa niba amaherezo ari busimburwe n'umudemokrate Joe Biden bahanganye. Nta mukandida rero wari wabona amajwi ateganijwe kugira ngo yegukane intebe y'ubutegetsi. Mugenzi wacu Edi Rwema n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hamwe n'abatumirwa bagarutse kuri aya matora mu kiganiro muri Isanga. Abo barimo Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bagitangura kwiyamamaza babza bararaba bimwe bavuga mu ma media bavuga ngo naka niwazotsinda naka niwazotsinda byinshi byo bavuga ngo Biden azoba yatsinze kuko bavuga ngo abantu babajije ngo bavuze ngo Biden azotsinda ariko nkuko byaba bigenda uyindi myaka nkuko byagenze mu 2016 usanga uko babibajije nuko bizogenda bitama bigenda kimwe. Ubu rero kubona byahagaze bishitse uko bimeze hamwe bameze hamwe Biden na Trump atakibatandukanije nibaza yuko niko biriko biragenda ntawifata ukundi niko nari ndabyitetse.
Madam Coleman, wowe ku giti cyawe nkuko nari nabivuze nta mukandida urageza wa mubare wa ngombwa wa 270 ariko hari zimwe muri za leta zikomeye zikibarura amajwi kuri wowe ibintu uko ubibona ni kuba rubyiteze.
Yewe ibintu ndabona ari insobe sinavuga ngo niko nari mbyiteze ariko twari tuzi ko amatora n'ubundi atazaba yoroshye. Ubwo rero nakekaga ko wenda mbere y'uko tujya kuryama tumenya umuntu uraba watsinze ariko siko byagenze. Yewe nta nubwo numva impamvu nyinshi wenda nko muri iki gitondo nibuzi bagombye kuba bari gukomeza kubarura ariko tubona ko imibare ntabwo iri kuzamuka. Ubwo rero navuga ngo ni ugutegereza ariko ndebye nko mu mwaka wo muri 2016 hari ibintu byinshi byabaye muri aya matora unako byahindutse cyane. Tuvuge nk'aho ntuye cyangwa se muri leta ya Florida urabona ko aba Spanish urabona ko hari n'abirabura benshi batakomeje gutora nk'abademokrate nk'uko bari batoye Hillary Clinton Clinton. Ubwo rero ndabona yuko tugomba gutegereza ariko rwose byabaye inshobe ntabwo nari niteze ko bigenda gutya ubwo ni ugutegereza.
Profesori Gahungu, Pasteri Coleman avuze ko we yari yiteze ko aza kujya kuruhuka cyangwa se kuryama yamenye ibyavuye mu matora kandi niko bisanzwe ubundi abanyamerika bajyaga kugeza mu masaa sita z'ijoro bafite uko bamara cyangwa se icyerekezo cy'uko ibintu biza kurangira ariko siko bimeze kandi bavuga ko bishobora no gutinda bikamara n'indi minsi. Wowe wibaza ko icyabiteye ari iki?
Rega uyu mwaka turiko turatoreramo si umwaka usanzwe. Uyu mwaka warabayemo ibya coronavirus. Iyo coronavirus yatumye abantu benshi kakegwe nishizemo twagiye gutora tuyacishije muri poste. Ayo majwi yacu twacishije muri poste hariho amaeta yaciye atangura guharura hakaba rero yanize n'ayandi maeta yagiye gutangura ejo ku munsi wo gutora aho harimo nka za Pennsylvania. Urumva rero ayo majwi kandi ni menshi akaba atari bwashike cyangwa atari bwaharugwe ntiwoshobora guca wibaza yuko ejo imbere yo kuja kuryama ko twari kuba twari bwumve washoboye gutsinda ibyo nibyo byabaye.
Madam Coleman, wari wakomoje kubijyanye n'amatora yabaye mu 2016, ayo matora aba ibipimo byinshi byagaragazaga ko umukandida Hillary Clinton ashobora gutsinda ayo matora, ariko nyuma aza gutsindwa kubera leta ubungubu kugeza ubungubu zitaratanga umusaruro nyawo, ngo ni ukuvuga leta nka za Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, na n'ubu izo leta nizo tugikomeje gutegereza. Wibaza ko ibyabaye mu 2016 bishobora kuba ubungubu?
Njyewe ndabona yuko ibyabaye muri 2016 dushobora rwose kongera kubibona, ahubwo ko bifite chance nyinshi zo kongera kwisubiramo, kubera ko ugiye ureba ziriya poro bagiye bakora bakagerageza kuvuga umuntu wenda bakeka ko azatsinda, muri rusange ahantu hose abonaga ko Biden ari buzatsinda, Trump ntabwo abantu bamuhaga amahirwe menshi yo gutsinda. Ariko rero ku munota wa nyuma muri 2016 tubona amajwi atangiye kuzamuka. Ibi ngibi dushobora kongera kubibona nk'ubu ngubu urebye muri Wisconsin, nubwo wenda imibare mfite iri kuvuga gusa ku majwi 77% yabaruwe, urabona yuko uhereye mu mwaka ushize nko muri 2016 Trump yari afite amajwi 222, ariko hano uri kubona ko yarengeje 100%. Michigan urabona ko naho hafite amajwi menshi, ariko ntibivuze ko yatsinze. Ariko njyewe ndabona yuko niba hari ikintu magic Trump afite, ndabona yuko imibare rwose ishobora kuza guhinduka ku munota wa nyuma, nubwo batamuha amahirwe menshi yo gutsinda akaza kubigaruka. Ikintu navuga kuri amatora birabe ibyoya ntibiba amaraso, kubera yuko ejo Trump yari ari kuvuga ati hari amasaha amajwi agomba guhagarikirwaho, nubwo koko nk'uko uriya profesora amaze kubivuga mugenzi wanjye ibintu biratandukanye kubera icyugarizo cya coronavirus. Ariko Trump yari ari kuvuga ati hari amasaha za poro zifungirwaho, bakabarura gusa nyine ayo majwi aje mu mabahasha. Nizere yuko nta abantu bafite imigambi yo kwiba amajwi, navuga ngo kaduhagarare reka dusenge ibintu bigende neza cyane.
Hanyuma se Professor Gahungu, izo mpungenge za Madame Coleman waba uzisangira nawe, wowe kuri wowe ukurikije ibyabaye mu 2016, ese urabona hari igishobora guhinduka cyangwa se bikongera bikaba uyu mwaka ku buryo Trump yakongera agatorerwa indi manda? Wowe urabibona ute cyane cyane uhereye ku mibare umaze kubona muri izo leta uko ari eshatu, Michigan, Wisconsin na Pennsylvania, benshi bafata nk'aho arizo ziza kwemeza uzayobora iki gihugu mu myaka ine itaha?
Ego hariho ibiri ibyo ari karavuga Madame Coleman ndabyemera avuze byo, ariko hariho ibiriko birahinduka nk'ubu ndi ko ndaraba kuri televiziyo mu byo batubwiye imbere yuko nza kuryama ejo muri Michigan, Trump yarakiri imbere muri Wisconsin, yarakiri imbere muri Nevada, yarakiri imbere, ariko biriko birahinduka ubu nko mu masaha aza tubona nko muri Arizona naho bitanguye guhinduka, umuntu yoheza akabona yuko hari ikintu gishobora kuja ku ruhande rwa Biden, ariko igihe ibyo turiko turaraba ubyo ndiko ndaraba ubu byoba atari byo tuca bimera kumwe ko mu uko imyaka iniheze hamwe.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Fasil Gebeho ni we washyize hamwe aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi.